Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabaramukije mwese muteze amatwi ibiganiro vyacu kaze murano makuru yo kuri uyu wa gatandatu afatiye kuri bino bikuru bikuru. Kuva ku munsi wa kabiri w'inondwi, abanywanyi bo muri posita yo mu gisagara ca Kayanza bavuga ko bataranonswa imishahara yabo y'ukwezi kw'indwi, co kimwe n'ababikije amafaranga. Babibwirwa ko ikigega c'iyo posita ata amafaranga kirimwo. Na imiryango y'abatwayo muri site Nyarumanga zone Buterere komine Ntahangwa isaba ikomezwa ry'ingendo yuko abo bakanye bose bobana biciye mu mategeko inyuma y'isekeza ryari ryaratunganijwe mu mwaka w'2024. Iyo miryango inegura ko ubu hari iyibanye itanditswe mu mategeko ni mu gihe kuri uyu w'Imana ku isi hazohimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abatwa. Mugambwe Seneri uvuga ko utewe impungenge n'ingendo yo kutihanganiranira ku rubuga rwa politike itanguye kuja iribonekeza muri kino kiringo kigana itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe ku mwaka uza. Umunyamabanga mukuru wa Mugambwe abisigura afatira ku banywanyi bawo, yemeza ko bariko barategekwa kwinjira mu Mugambwe uri ku butegetsi ku nguvu. Muri ano makuru kandi tubafitiye n'ayavugwa mu gisata c'indero, aho abavyeyi b'abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga bo mu ntara ya Gitega basaba ko boronswa ayo mashuri hafi. Imvo ni muri ano makuru ni mukanyi. Radio Indundi Culture. Ndasubiye kubaramutsa ano makuru mugira muyashikirizwa na Kristali Zarerimana fatikanije mu hinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Bentwari. Mwarumejeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru z'ano makuru ko abanywanyi ba posita yo mu gisagara ca Kayanza bagizwe hanini n'abakozi ba leta baridoga ko kuva ku munsi wa kabiri batararonswa imishahara yabo y'ukwezi kw'indwi, eka ngo n'abasanzwe barabikije amafaranga nabo nyene ngo babwirwa ko mu kigega ata amafaranga ariyo insiguro bahabwa ngo zikaba zidashimeye, ahubwo zibatera amakenga. Basaba nyabuna kuronswa amafaranga yabo kandi ko bokwama batunganirizwa nk'uko n'ahandi bisanzwe bikogwa. Ubuyobozi bukuru bw'amaposita mu gihugu yamara buvuga ko butaramenyeshwa ko hoba hari ikibazo, ariko ko bugiye kubaza mu buhinga bubijejwe kugira bumenye ingorane yoba yarahabaye aho mu Kayanza. Ni nkuru tubaza Jana Himana.
Bamwe muri abanywanyi twayaze tubasanze kuri iyo posita yo mu gisagara ca Kayanza batumenyeshe ko abakozi babwira ko ata mishahara yabo ihari, ahubwo ngo barabandikira ku dupapuro umwe wese umushahara yaronse muri uko kwezi kw'indwi kimwe bita situation de compte mu rurimi rw'Igifaransa, ariko ntibaronse amafaranga yabo.
Turafise ikibazo cyo kutatunganirizwa, tubagije none ne kuri kamutaduhemba kandi ari mabanki yose yarahembwe bakaduha amarezo atandukanye kudahembwa, ngo nta matara ahari, ngo nta marezo ahari, ngo nta mafaranga ahari. Tukibaza ni gute bashaka gutanga situation y'amafaranga ama ntibayaguhe ko mbona duhembwa n'umuvyeyi umwe ruruka amafaranga y'abandi mabanke cyangwa andi maposte poste Kayanza isantre ikabura
bo tubaza yuko amafaranga babarayiguranye bagiye kuyakoresha indi migambi yabo.
Imishahara irashaka gushika ikaza, ugiye gutora umushahara baguhaye situation kuri konti yawe, ugiye gutora umushahara bakakubwira ko atamishahari hari, datangwa amafaranga yaheze, datangwa ibyuma byapfuye, ngo nta marezo, ngo muzogarukejo cyanye ngo imodoka aje ngo dikirazunguruka uteye ngo za Gitega none muso batindusa bavuga ngo bagiye ngo ronde igitoro muri Tanzania inyishu baduha ziradu sirimutsa cyane.
Kuva kwa gatatu baratangiye gutonda ico gihe amafaranga twaraje tugera yuko atayahaje gushika uno munsi tuguma dutonda nta numwe araronka amafaranga, byabaye kameremere misi yose turaza tugatonda tugakwa gutaha tutahanye ibyo twakoreye,
bagasaba gutunganirizwa nkuko bikorwa n'ahandi hanyuma ngo bashobore kwikenura.
Icyo twashaka gusaba ni poste y'igihugu ko twotunganizwa nk'abandi abandi amafaranga soka kare bakayaronka kugihe, ariko tuge twanza kurindira umuntu aba yafasha akadeni mu butwe turamaramara aho duciye ati ko murabesha bande barahembye byacu fite uburenganzira cyanke baduha umuco mba turindira kumenye impamvu izo ngwara nzo bazashitse.
Twagira dusabe inzego zo hejuru barabingene botunganiriza abantu hembegwa muri poste Kayanza.
Nubwo kuri ico kibazo uburongo yo poste atacyo yashimye gushikiriza umuyobozi mukuru w'amaposita mu Burundi Methode Nzobonankira ku murongo wa telefone yatumye je kuri ico kibazo atashye ari bwamenye ariko ko agiye kubaza mu buhinga bubijejwe kugira amenye ingorane zabaye kuri yo poste ya Kayanza. Inkuru twahawe mu nyuma na banywanyi ba poste ya Kayanza zimenyesha ko nk'igihe cy'isahindwi z'umutaga havuye haboneka amafaranga make abo banywanyi ngo baca babwirwa kuzuza udupapuro tw'amasheke yabo ariko ngo barababuza kurenza amafaranga 300,000 nubwo byagenze uko ngo si bose bashikiriwe muri komine Kanzania ntara butanyerera Jeanne Imana kuri radio indundikirutyo
rakoze Jean Nahimana ibiro vy'umukuru w'igihugu mu Burundi vyemeza ko ubukene bw'amazi hamwe n'amatati yaduka kubera yo mu gihugu bisigaye ari umwitwarariko wa leta ico gituma habwirizwa gufatwa ingengo zotuma haba igabanganywa giza ku mazi meza nyuma y'imyidogo imaze iminsi ishikirizwa n'abanyagihugu mu makuru tubashikiriza umuvugizi w'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu yabwiye abamenyesha makuru ko hamwe ivyitangwa ry'amazi bitokogwa neza bishobora kubangamira umutekano Nasini Nete Mutoni yemeye ko ibi biguma ku mutima w'abafata ingingo gushika ku rwego rw'Afrika
ngaha mu gihugu cyacu Burundi hariho amatati menshi ashobora kwaduka avuye kwigabanganya nabi ry'amazi birahagarika iterambere ibintu rero bishobora guteza umutekano muke iyo bitizwe neza urya umutekano sukumva amasasi gusa n'amabombe no gutahura ko ivyo byose bibangamira ukwaho neza kwa bene gihugu biba biteza umutekano muke iyo rero bene gihugu bafise uruhagarara muri bo bivanye no kubura amazi meza birahagarika umutima n'indongozi kandi twibukanye ko mwishirahamwe ry'umwe bwa Afrika uno mwaka bahuhariye amazi suku n'isukura ni icivugo gihagaritse umutima batari bake tutoza turirengagiza tegerezwa gufatira imyiteguro myiza kugira ngo ico gisata gitunganywe neza nk'igihugu cyacu cy'u Burundi ababa bafata ingingo za politika ababa bafata ingingo z'imbere ni kibazo bafata nkama kugira ngo bakinge kizohave giteza umutekano muke mu bene gihugu eka mbere no muri kazoza ka Afrika.
Nancy Ninete Mutoni akaba ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega. Abavyeyi bo muri iyo ntara bafise abana biga mu mashuri y'imyuga basaba ko boronswa amashuri yegereye aho baba kugira bagabanye uburyo bakoresha mu gufasha abana babo kugira bashobore kuja kwiga muri ayo mashuri ni mu gihe abo bavyeyi bidoga ko bakoresha uburyo bwinshi kandi ayo mashuri ariko arahurumbirwa n'abatari bake muri kino gihe aho Igitega ni nkuru tubaza Anicet Ntanguvu.
Bamwe mu bavyeyi n'ugwaruka ku mugwa mukuru wa politiki bemeza ko ibisata vy'ubuhinga bisigaye bihurumbirwa mu gice c'inyuma y'ishure rishingiro bavuga ko ico gitumwa n'ubumenyi hamwe n'urupapuro rw'umutsindo abanyeshure bakurikiranye ivyigwa mu bisata vy'ubuhinga vyose bishobora kubafasha kuronka ubuzi nubwo bitoba bibakundiye kubandaniriza mu mashure ya kaminuza ico kiremezwa na bamwe mu barongoye amashure atunganya ibisata vy'ubuhinga yabayegukira leta co kimwe n'ayabunganira leta muri ico gisata c'indero bashikiriza ko barengirwa n'ibitigiri vy'ugwaruka rurondera ibibanza aba n'abandi bavuga ko mu myaka yahera ivyo bisata vyajamwo n'abanyeshure bagiye barazingamikwa n'ivyigwa bagaheza bagahungira muri ivyo bisata vy'ubuhinga ariko muri iyi myaka bakira imici itandukanye y'abanyeshure barangije umwaka w'icenda hari na bamwe muri abo bavyeyi b'ugwo gwaruka bemera kwandikisha abana babo mu mashure yabo bita ko bikorera ibyabo biturutse ku kubura ibibanza mu mashure ya leta kandi bibatwara uburyo bwinshi aho hari n'abavyeyi bo mu makomine n'intara ayo mashure atunganya ibisata by'ubuhinga atayo baheza bagasabira indaro canke bakariha amafaranga bavuga ko ari menshi mu ntumbero yo kurungika abana babo mu bisagara binini ibyo bisata by'ubuhinga biboneka abana abandi batera kama gutyo leta n'abayunganira mu gisata c'indero kugwiza amashure ashobore kuboneka mu makomine n'intara zose arimwo ivyo bisata by'ubuhinga. Anse ntanguvi Igitega radio indundi kituho
radio indundi culture
Hadyo indundi kiritu wa makula tutu ya banda anye ni kuisa 12 minota 25 nitano. Mugisata cha politike umugambwe Seneru vuga ko utewi mwongenge ningendo yukutia angani la nilakurubu gagwa politike. Itanguye kuja iribonekeza muri kino kiringo kigana itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe ku mwaka uza. Umunyamabanga mukuru wa Mugambwe abisigura afatira ku banywanyi bawo yemeza ko bariko bategekwa kwinjira mu Mugambwe uri ku butegetsi ku nguvu. Leopold Hakizimana asaba ko iyo ngendo yokurikiranirwa hafi n'abajeje gufata ingingo kugira ntihaze hagaruke indiane nk'izagiye ziribonekeza mu matora mu gihugu. Kuri kya Leopolo Hakizimana,
icyo cha politike ku rubuga ubibona hirya no hino bisa n'ukumengo utabyinjiyemo haratekana, ariko siko biri. Mu duce tumwe tumwe abanywanyi bacu ba SNL uno munsi bagize iminsi hamwe na hamwe bakogwa kwitera bwo babwira yuko ati tuzogere mu matora mwese mwarinjiye mu mugambo uri ku butegetsi, kandi mu kubikora bashyiramo ingufu n'itera bwo bati uzo batarinjira mu mugambo uri ku butegetsi amatora yageze azomenye yacyo. Iyo siro kritema isanzwe sikwirondera abanywanyi bisanzwe ko no mu yindi migambwe ubona yuko hatanguye kuba icyuka cyo kubanywanyi umengo babwira bati ugoteza kuri mu mugambwe uri ku butegetsi
uko sukukuza murafisi ibyemezo
umubonano wabereye igitega kibazo ndagishikirije natanze karoriro muri komune Tangara mu ntara ya Butanyerera uramatare niho ari nabivuze ku mugaragaro
yahandi mumaze kubyumva ni
mbanje ndagarukiza ngaho aho nabyumviye
ubwo abinjira mu wundi mugambwe sikubera ko wabona seneri tobikiboneka ku rubuga
nuko yaho kwinjiramo ni mugambwe ni uko bashobora kuva muri seneri uko bashobora kuva no mugambwe utegetse bakinjira mu wundi mugambwe ntibikirwa ku iterabwoba. Sinavuza abinjira navuza abajigomba kwinjizwa ku nguvu
ngo ntimwamurenze ubwira muze ko binjizwa ku nguvu
ni wagomba babyemere twe tubivuze tubizi twaje dutanga na karorero abarongozi bazogenda barabe kwiyo zone yuko aho twavuze atacyabaye kandi noneho nibaye ubutwe tumaze no kubimenyesha na Mustaneri ni komune Tanga tubivuze tukivyumva aho bitehereye tubivuga kirikare. Kandi kindi nacyo menye yuko erega amatora nti turaya jamwe by'ukuri hari icyo bita fief electoral kampanye ukwizoba nako tuzikwizogenda ndongozi bakibahagarika hakirikare ibigira ntibizoshobore kubananya.
Leopolo Hakizimana akaba ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe senere yariko yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Norisindu Imana. Ibyo biruko yamara mu gihe mu kiganiro aheruka kugirana n'impande zitandukanye zegwa n'amatora i Bujumbura yari yihanije ibikorwa byose byotuma haba imishamirano ku rubuga rwa politike ku mugambwe uri ku butegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atacotuma ibyo vyaha biba kuko abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ufise bakwiye kiretse ko hari abafise inyifato itabereye. Acamenyesha ko inguvu zikwiye gushigwa ku bajeje intwaro bo hasi kugira nabo bigishe abanyagihugu ko abarenga ku mategeko bazohanwa kugira abantu bahiganwe atawumva ko babwirizwa kugwana. Kurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
Sele defudede na wanywanyi bayo bonyene barakwiye iri kwirondo yandi majwi ya hehe nti bya bindi by'abantu gusa murenga bagenda abayindisipline abayindisipline nabo misi yose barabagarukana ku murongo. None rero iyi recommendation twoyiha abadministrative cyane cyane icyo kijyanye nuko abantu bose bagira inyifato ibereye ubutobye amatora bakavyigisha neza kudatobeye umugambwe utobeye igihugu twese tumaze kuvyumva bene igihugu bakavyumva yuko ubuzoto amatora atazoto ye mugambwe ari wose azatobe igihugu kandi ko azohanwa ico giha cavuga ati eh kabone amategeko azofata cyane ko ndumviriza ubuhejuru biriko biragenda neza mugabo twese tugende twumvise yuko ubu tugira tushira ma effort kuri encadrement yabene igihugu turabe yuko to crea iyo clima de confiance ara base stabilité démocratique rega ni binyene turimwo kugira ngo dukore ibintu twese twumva ivyo turiko turajamwe ko atari kugwana twumva yuko umwe wese ashobora gushikiriza icyiyumviro ciwe abantu nimuze murayaga tugire amatora tasyo tuyikuremwo bica bigenda neza.
Imiryango yabatwe muri site Nyarumanga zone Buterere komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura isaba ikomezwa ry'ingendo yuko abubakanye bose babana biciye mu mategeko inyuma y'isekeza ryari ryaratunganijwe mu mwaka wa 2024. Iyo miryango inegura ko n'ubu hari imiryango ibandanya kubana itanditswe mu mategeko. Ni mu gihe kuri uyu w'Imana ku isi hazohimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abatwa babona ko kubana bidaciye mu mategeko bibatera ingorane nko kutagira uburenganzira bw'amatungo baronderanye nabo bubakanye. N'inkuru ya Alice Ndayizeye.
Imwe muri iyo miryango y'abatwa muri iyo site bavuga ko ibituma batandukanywa n'abo bubakanye ari ingeso bataba bashimye ko bubakanye bagahitamo kubana batanditswe mu bitabo by'amategeko.
Kwandikwa ndacu ariko ngeso afise kabisa naho no kwandikwa nkagira nkamusaba divorce ku ngwana n'imyenda dufitani ntazo yomba
bizi nzoka man urapo ni cyo kuri
nzoka no shima imana imwe byo bitegira uko bingana kibitaho no busaranga
nta mahoro bimpa binyoye mbura mahoro ijana ku ijana
uwo mukenyeza ariko yemeza ko iyo babanye batanditswe batera ingorane kuko baheza bakabazanira ko abandi bakenyeze
eh barabaza rugasanga mu site ni induru mara ngo bantwaye umugabo ibiki naho kacura uwo umugabo rero yatwaye nawe wenyine ubayeho nabi kaco sangana ingora
ariko habagabo bo muri iyo site bavuga ko ibitumi batandikisha abakenyezi babo haraho biva ku mubano baba bafitaniye
nyamushu sangi tegwa nabo batamenye abantu mudama hagoma kurya umuti usanga wizanye wundi ibyo bibaho hari ababigira ku bwingeso abagabo nabo bigira kuko babitewe n'abadamu babafise
bagasaba abajejwe intwaro ko hosubira kuba itegeko ryo kwandikisha ubugeni kuri bose nkuko vyigeze gukorwa muri kahise
haza mukabumvisha mukavuga ati uye kwiki kiringo no kwandikisha abana canke mukabandikisha abagore banyu hanyuma mukabaho mu mahoro kivyo je nivyo nobo
oya ni haba mategeko naho bisekeza kuko twovyemeye abagore mukabiravana n'abagabo hari abagabo bingare banka ko bandikwa n'umugore sanga mukaba vuzengo ngongo aranga yaransuzugura ngo se no mwandike ashisanga ruwo n'umugabo w'ingara
muntu wari muri zone buterere mu mwaka wa 2024 bari bafashinga ingo ko buri wa mbere abarongoye ama quartier atandukanye yaho bategerezwa kuzana intonde z'abubakanye biciye mu mategeko ivyo vyakorwa kugira hatuzwe ingeso yo kubakana bidaciye mu mategeko hamwe no gufasha kurinda ingorane zishobora kuba haba ku muryango canke kubana bibaruka
Arakoze Alice ndayizeye kuri iyo nkuru yari yaduteguriye ari nawe dusonzere ko ano makuru yo kuri uyu wa gatandatu ndabakengurukire mwese mwari muduteze amatwi shimiye bagenzanje bamfashije kuyegeranya ano makuru mwakomeje kwizwa na Kristo ari zarerimana mubandanya mugira ibihe byiza murakoze